Iyi muva ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri site yacu ya internet niwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese.
Inyamakuru ikorera ngaha usari kururiza imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza mbere amakuru ahengamye ugasanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu ariko abo bavugwa bahize ngo bahabwe ijambo.
Uyo ni Nestor Bankumukunzi, umuyobozi w'urwego Sense rujejwe gucungira ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi, avuga uko ibimenyeshamakuru vyakoze mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ni mu nkuru tubafitiye mu kanya kari imbere. Iyindi nkuru tubafitiye niyerekeye komisere w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi Philippe Grandi, yagendeye impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania. Turazigaruka ku mukanya. Urwego Sense rujeje gucungira ingene ibimenyeshamakuru mu Burundi rwemeza ko ibimenyeshamakuru mu mezi atatu arangiza umwaka uheze wa 2018 byakoze ahanini ikosa ryo guhengama mu kumenyesha amakuru. Nestor Bankumukunzi arongoye urwo rwego agasaba abasabwa amakuru kuyatanga nayo ababeshewe abibutsa ko bafise uburenganzira bwo kubeshuza ibyavuzwe. N'inkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Munama yagiranye n'abarongoye ibimenyeshamakuru mu Burundi, Nestor Bankumukunzi arongoye urwego Sense yemeje ko urwego arongoye rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora rushima ingene umwuga wo kumenyesha amakuru wakozwe mu mezi atatu arangiza umwaka wa 2018. Bankumukunzi ariko avuga ko hibonekeje amakosa na cyane cyane ibimenyeshamakuru ko bitahaye ijambo impande zose.
Inyamakuru ikorera ngaha kosa rikururiza imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza mbere amakuru ahengamye ugasanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu ariko abo bavugwa ntibahize ngo bahabwe ijambo kugira ngo ya nkuru ishikirizwe imeze neza.
Kuri iryo kosa abarongoye ibimenyeshamakuru bagiriza bamwe mu bo basaba amakuru eka n'inzego zijejwe kuyatanga ko bayimana bigatuma bavugisha uruhande rumwe ku bibazo biba byadutse. Aho urongoye Sense asaba abasabwa amakuru gukorana neza n'abamenyeshamakuru nayo ababeshegwa abibutsa ko bafise uburenganzira bwo kubeshuza ibyo baba bavuzwe ko atari byo.
Abantu bakorana n'ibinyamakuru babiha amakuru barongoye ibisata bitandukanye byo mu buzima bw'igihugu ko bogira imigenderanire myiza n'ibinyamakuru mu gihe ikinyamakuru kanaka cyabavuga ibitari byo barafise uburenganzira bahabwa n'itegeko bwo gusaba yuko bokosora ibyo bavuze mu gihe baba bavuze bakihenda canke mu gihe baba bavuga ibitari byo barafise uburenganzira bwo gutanga inkuru ibeshuza ibyo babeshewe.
Irindi kosa urwego Sense rwashize ahabona ryakozwe muri icyo kiringo nibijanye no gutanga inkuru zihungabanya umuco n'amateka y'igihugu cy'u Burundi.
Harabayemo kutubahiriza imico kama twabonye ko hari ibinyamakuru amaradiyo mbere n'amateleviziyo yatanze amakuru arimwo ibintu bihungabanya cyane mbere imico kama ibyo navyo tukaba tuzi yuko ari bibi cyane kuko igihugu cyubakiye ku mico
kiretse ivyo ugo rwego rwemeje ko amakuru yashikirijwe menshi atohozwa mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yacu ivyo bigatuma ibiba canke ibibera mu ntara zindi abanyagihugu batabimenya. Kuri ico kibazo abarongoye ibimenyeshamakuru bavuze ko biva ku kibazo co kubura uburyo. Abajijwe ku bijanye n'ikibazo c'amaradiyo Ijwi rya Amerika na radio BBC y'Abongereza, Nestor Bankumukunzi arongoye Sense nacyo yashimye kukivuga ko ni mu gihe aheruka yari yemeje ko urwo rwego rugiye gutunganya amasezerano mashasha hanyuma bavugane n'abarongoye ibyo bimenyeshamakuru kugira imirongo ya FM y'ayo maradiyo yugurugwe. Iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku wandwe 2018 ikiringo cyarangiye ariko iyo mirongo n'ubu ikaba itarugurugwa. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Rakoze cyane mugenzi wacu Remonzi Imana kuri iyo nkuru. Komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi Filippo Grandi uyu munsi yagendeye impunzi ziri mu ikambi ya Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. Iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. Nyuma yo kuganira n'izo mpunzi, Grandi yazemereye ko HCR izokemura ibibazo byazo harimo imfungurwa zidakwiye, imiti mike mu bitaro ndetse n'ibibazo byerekeye abiyandikisha bashaka gutahuka mu bigo byabo. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yakurikiranye uwo mubonano nyuma yaho avugana n'impunzi z'Abarundi azibaza uko bakiriye ivyo umuyobozi wa HCR yazemereye. Tubatega amatwi.
Nko kuri make rero ndashimye kubona rumuvyeyi kwanza n'umuvyeyi kubona dushikiriye ndashima cyane nka jewe no saba rero igisabo kiwanje cyatwese yuko yo dufasha nk'uko ari umuvyeyi nk'uko yavuze yuko afasha ama miliyoni menshi natwe rero araba dufashe nimba araba handi hantu twungururiza akadushira na gatonyi turako tworonka umuco nta muco numwe dufise ngaha mu nkambi
cyenda byakiriye neza kuko mu bisanzwe umuntu acyasokorora icyifuzo cyangwa ibyiyumviro by'iwafise bibanye n'ubuzima turimo kweri uko yabibuze nimba ariko byokwirikizwa turashobora birashobora kuba byiza ariko bibanye n'ukuntu bimeze kano twabayeho hari gihe uko bibuzwa atariko tuzobishikiriza
ehe ni byiza cyane turamushimiye naho yogenda tuguma dushima kuko impene irisha bivanye naho igarukira kandi turamushimiye kubona dushiceko namwe nkamwebwaho mushika mudusabire natwe tugire icyo dufashije nimba araho mutwungururije mudushiraho hantu turabimusabye bidufashe kuko ntacananiwe n'umuvyeyi
kagomegwa gufashwa twagomba gufashwa kubera kuba twicaye muri Tanzania hari abicaye imyaka 40 nabicaye ubu twese turabakimbize twagomba gufashwa twe twagomba umusada wo gufashwa kubera ngaha turi ku mupaka w'u Burundi hagufi umwanya umwanya bashaka gusanga bayikundi rero twagomba gufashwa kama no gushogezwa cyangwa kugirane bubaraba ubufasha dukwiye kuronka buvuye kuri bo
jewe nakwipfuza yuko ibyo mu byo yavuze byose byo kwirikizwa bivanye twebwe n'ingene tubayeho kuko tubayeho nabi ubuhungiro bwaturembeje kuba twahungiye tumaze igihe kinini akarorero nka jewe je nabukiye mu buhungiro nabukiye muri Congo turahunguka nsingiraho mpungukiye nongera ndahungira ni Tanzania iri mpungiyino kandi rigize katatu isitoshe n'abana ndabyaye bakuriye mu buhungiro sinzi kazoza kabo ngo kazoba kahe mu Burundi narahungutse nshitseyo nta mahoro ndahagiriye kubera nari mfise abana ndabyaranye n'umukongo namara babaye mu cyangwa baranyinuba baranyiruka ko bambwira ko badakeneye abo bana
nka jewe ngaha kweri simeza nkuko bibona na wewe kweri ntibishimishije uri kuraraba nta buhuru na bumwe buriho kandi ubiravye nkuko yakivuze turi ku mupaka ikibaye kibi cyose gishobora kurara kigushikiriye kikarara kikugiriye nabi
cyane nakwipfuza yuko iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryo raba ukuntu ridufasha nk'abantu badafite amahoro batagiraho baba bakabunguruza kuko nangaha turi ni hafi cyane kuko n'abava mu Burundi baguma baza bashaka kuza kudutera ngaha kwayo baraba ukuntu bodufasha niba botwungururiza handi batwunguruze kuko nta mahoro twafitiye.
Arakoze Ignatius kubona yatugejejeho ayo makuru y'impunzi zo muri Tanzania. Tukivuga ku mpunzi, imiryango itandukanye ifasha impunzi muri Uganda yarangije amanama n'impunzi ziba mu gisagara cya Kampala yo kwiga ibibazo izo mpunzi zifise, kandi iyo miryango ikabishaka kwegera hafi izo mpunzi kugira ngo izifashe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala yishikiye aho inama ya nyuma yabereye.
We want to come and find you where you stay instead of you finding the services at the office.
Muruno mwaka dushaka yuko dukorana na service aho tuba. Twese turabyumvise, dushaka bazaza na service aho tuba aho tugatubasanga kuri office.
Uwo ni Edina Kasozi ushinzwe iby'amategeko mu kigo cya InterAid gifasha HCR gushyira mu bikorwa imigambi yo gufasha impunzi zituye mu mijyi. Aho harimo nama ya gatanu anariyo ya nyuma n'impunzi zituye mu mujyi wa Kampala mu gace ka Lubaga. Dore ko abo bakuru bari bamaze icyumweru cyose bazenguruka mu duce dutandukanye tw'umujyi bagira amanama n'impunzi zikomoka mu bihugu bitandukanye zidutuyemo.
We want to come to the community and also interact with those people who are not in position to reach our offices.
dushakuza mu community bwo kuvugana n'abajya abantu adasaba gushika kuri office kuri bajya abantu usanga dufite ikibazo cyo gutambuka abantu usanga dufite ikibazo cy'amahera ya taso abana abantu bashaje numva nicyo gituma twatiyumvira afurika zo twaba tubasanga muri community nimba turi mu gukora buriya twazaga muri community gatumvize ibibazo tuba dutegereza kujya hamwe tugakorana We are here to listen to you.
Nkuko Edina abisobanura, ayo mashyirahamwe yita ku mpunzi avuga ko habayeho kwinubira kwinshi mu mpunzi mu mujyi yuko zitabona ubufasha bukwiye. Akaba muri uyu mwaka wa 2019 bahisemo guhindura uko basanzwe batanga serivisi zabo. Ubu abo bakozi akaba bagiye kujya bava mu biro byabo bakajya mu makaritsiye atandukanye aho impunzi zituye kugira ngo bazifashirizeyo zitarinze guta umwanya n'amafaranga kujya ku biro by'ibyo bigo. Nyamara ariko impunzi zanenzwe kubera zititabira amanama agenewe gusubiza bimwe mu bibazo ziba zifite, bityo zigahora mu mwijima zidafite amakuru ashitse, bigatuma zibwira ko zititabwaho kandi ari ukubura amakuru akwiye. Julian Nyeko ni umukozi wa HCR.
One of the reasons as to why most of you are suffering is because of lack of knowledge. Ari abuze ati information n'ikintu gikomeye n'ubuhisingo. What you see the people in the settlements enjoying, you cannot have it in the urban. Amateko y'impunzi zo ngaha mu gisagara cya Kampala aratandukanye n'amategeko yo mu makambi y'impunzi. Ati ibyo abari mu makambi y'impunzi baronka ngaha bimutegerezwa ku birongo. Ibyo byose bikaba kubera iki? Kubera mudafise amakuru y'imvaho.
Nabajije impunzi zitandukanye uko zakiriye inama kandi niba yanazihaye ikindi cyizere, uku niko zasubije.
Ego ndafise kwizera ariko sino camvuga nti nkuko babivuze bizoba, kuko ariho ni byinshi bama bavuze ntibibe tukaguma turindiriye byaba azoba ari sawa.
Byaduhaye umwizero naho tutatwizerije na kwijana turindira igikozwe. Batubwiye yuko muri umwaka wa 2019 bagiye guhindura ingene bahora bakora, kandi uri kurabira ukuntu babitanguye nibatacha babicira hagati ngo bace bahagarika canke badebukigwe, turizera kumbe ko bazoshobora gufasha impunzi gusumba uko bahora, kuko batumwemereye yuko bazaza baradusanga mu makominoti yo tuba mbere bakanadusanga no muhira aho tuba kugira ngo bibonere by'ukuri ibibazo turiko turacamo. Rero nibaza ko nacyo gituma kubera twagumye tukoma induru tugakoma induru mbere n'amaketa kandi kwa tugira tubereka yuko atakiho kirakogwa, ari nacyo gituma bafashe umwanzuro w'uko badusanga mu makominoti yo tuba kugira ngo bashobore gufashanya mu gutora inyishu y'ibibazo dufise.
Dusanzwe dufite ibibazo nyine cyambere cyashobora kubona imirimo ngo dukore, donc kubera ko nta mirimo dufite ubuzima ntabwo buba bumeze neza, kandi nyine turi hano mu mujyi. Ku giti cyanjye nkurikije imyaka 9 amaze ahangaha nza mu manama nkaya, nta cyizere njyanye ku bintu bya bindi bya buri gihe.
Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru n'ibiganiro birabandanya. Amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu aranegura bimwe mu bikorwa bimaze iminsi byibonekeza byo gusaba abanyagihugu ibirenze ubushobozi bwabo. Mu byo bavuga bimaze kwibonekeza abanyagihugu basabwa harimo gutanga intererano z'amatora, impano zihabwa abayobozi kuva ku rwego rwo hasi gushika haruguru ku bayobozi bakuru, Ishiramwe Parsem rihamagarira abantu guhindura ingendo mu Burundi riri mu mashirahamwe havuga ko ahangayikishijwe n'ico kibazo. Umuyobozi w'iryo shirahamwe Faustin Ndikumana yabivugiye mu kiganiro muri isanga yagiranye na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Ico kibazo kirahari kuko tugize imisi n'ingendo nyene twabonye shasha wazi ingene ngisanzwe amahera ategeza gutozwa mu banyagihugu ingene agengwa n'amategeko, ico amategeko yandika kizwi kiravani n'amashinga amateka byanditse bizwi n'amategeko, ugasanga ivyo hijya yivyo hari ibindi ro vyimonogoje byo gutoza andi mahera adaciye mu mategeko atahabazwi, kandi ugasanga abajejwe intwaro haba kwe ubwo hasi bariko barakavya umurego nyene bakaza kizana zana kumbura abategetsi bo hejuru babivuga bibaza ngo ni ibintu bisanze ngo nabajwana bwaje bamenye ingene ico bita exedozere bajya bajeje intwaro mu rugero rutoyi ku makomine se ku maprovensi ingene bariko barabikaza ugatusanga ni ibintu biri kubirarusha cyane abanyagihugu kumbure kandi bikintu koza turakivuga kugira abantu bumve ijya nini ico kibazo gene kimeze kuko kirashobora kuruhisha abanyagihugu cyane ku buryo burenze.
Uvuze ko ari ikibazo gisa nkaho gitangiye gusa nk'igikomera muri iki gihe, wibaza ko impamvu wariye
kumbe twavuga tuti ati ni leta ibiri kirarondera amahera ukunuku yo gukoresha mbwa nuko tubona hariho n'ibindi usige umengo ndisi nka leta ni abantu giti cyabo dukora ibi mbere ukamenywa n'abantu bagize kimwe bita initiative kiyumvira iyo bagikuye sinzi ko ari uguca amanota cyane kwari gushima kurenze mugabo ntibisigure iki mugabo hariho n'ibitangura kuvuga tuti leta n'amahera ibikeneye mu ugasanga n'ingene biba biri kubirakora birakogwa ugasanga ntibiri kubirakurikiza amategeko burya ikintu kitanga kuko hariho kidakurikiza amategeko kiba cyiza kiba kibi mugabo kitariho kirakurikiza amategeko haba ari hagahaze twohera kuri hari ibijanye taracaye n'amatora hariho n'ibindi bijanye n'ibintu ngene mu by'amashuri ngene batuzamera mu by'amashuri hariho ibijanye n'ingene usanga iminsi mikuru ikirakogwa ikagwira hari ibisanzwe n'ama n'imiri byaje by'amashikanwa nyene twumva hirya no hino ngo nyine bariko barashikanira abategetsi ngo twagira gute bikariko biri kubafata ari intumbero kwimonogwa zikiri ati none abo banyagihugu ariko barakwa muri ubwo buryo amakora azwi n'amategeko bakava ku mishahara bagasera kakwa ibi bagasera bakakwa biriya kumbure bari mu mashyirahamwe yandi nyene bari ngo bategeza gukotizamwo hari amashengero ariko arabaka n'amaharangira mu ntera mu mperezwa zabo kibira ati none ubwo ibyo bintu barabona neza ko ari ibintu biri kubiraruhisha abanyagihugu kandi mu gihe igihugu kiri mu bukene busanzwe uravye n'ingorane zari zihitiye kandi zikiri muri iki gihugu cyacu.
Hari abashobora kuvuga ngo gutera amatora cyangwa se gutanga imisanzu ku mashuri n'ubusanzwe ni ikintu umuturage yakabaye akora kuko kimugiraho ingaruka nziza mu bihe biri imbere.
Urumva bo kuvuga ati amatora nubwo nta karuro nk'iby'amatora bwa mbere hoho amatora nicyo twita mu Kirundi ni depense ordinaire nubwo kwari igikorwa gisanzwe kizi kuva kera ko kibaho amatora si ikintu kiba kidushikiye gitumbuka hanyuma rero kandi ni ibwirizwa shingiro ry'Uburundi rigenga Uburundi yanditse neza yuko ibyo gutoza amahera mu banyagihugu nibigengwa n'amategeko domaine de la loi bija muri ajya amafaranga leta ikoresha ku munsi ayicyo itabije y'igihugu hano bakavuga bati igihe leta irekuriwe kwa kandi mahera atari bene ayo kugira bagire solidarite y'abanyagihugu ati n'igihe haba habaye impanuka mu gihugu mu gifaransa byita catastrophe naturelle nk'impanya mu gigima yabaye igihitana abanyagihugu ugasanga amashuri yabomotse hakaza umwuzuri ugatwara ibintu abanyagihugu bagasigara mu kangarati aho nibavuga ati leta irashobora kugira ati tugire solidarite igashyiraho solidarite nationale kugira amahera yandi azere gutoza mugabo amatora si katastrofe na kirera amatora ni ikintu kiyizwi kiza muri bije ordinaire kandi kiza muri bije ordinaire kuko abanyi wasangwa tanga ayo makodi bayari hamuri byinshi mu bikorwa bakora mu byo bagura rya tatu anyamatatu batanga kubidandazwa hanze ariko baratanga makore ko barakontribua mu gihe cyo bitagukontribua nubwo yuko abanyi ngirwa baratanze amahera ya makodi kuva kera igihe bari ko baratanga amakodi hari ngatusanga rero nayo bashizeho ugasanga umuntu ariko yatanga gatatu kane leta ikavuga n'ibyo bavuze ati bizogenda gutya ati umuntu azotanga azotera ku matora bamukase ku mushahara naho nyine biba bidaciye mu mategeko uko byategereza kugenda ugasanga umuntu baramutwara amahera ku mushahara bamutwaye kuri source yagenda ku kazi akagasanga umushefu we nawe yahagavye ngo tere amahera y'amatora kane uwe na ngo yerekane ko ari karatoza mari akaha muri quartier umukuru mutuma ngo terera amahera y'amatora abanyeshuri ufise bane batanu ngo terere umunyeshuri umwe mukari hamwe vare y'umwana ukongeruka murira n'amahera y'amatora umwe bica birenga hagaca hazo kabane nawe uciye hari yanyu ngo hari abantu bari muri asosiyete n'izindi ngo nimuzana amahera y'amatora urumva rero bica ibintu birenze bigitanguranye dari zakurikiza amategeko neza n'ibyanditse nabyo nyine bikarangira abantu kugira gukurikiza ugasanga umuntu atanze mu ikomina rimwe agiye kudandariza nk'ahandi hantu acururiza ikintu ngo gende utanze amahera y'amatora urumva biratinda bikaba ibintu rero birenze bingana bagatoza kabitanse ngo na marite banditse ukiyumvira ingene amafaranga azoshika udore kara ya kontrola ukayandi mahera lisanse y'uko akontrolwa n'ibi bigo bya Cour de Compte canke n'ibindi ayo nayo akontrolwa nande ari mu minwe yande indago yaharura kugira avuga ati naronsa yandi kugira tubyemere wasanga rero ni ibintu biruhanije gose cyane kuko nuko bagategereza kurikiza siko babiri ko birakurikiza
uvuze ko ibi bintu bikomeje kuruhisha abaturage ese iyo abaturage babitanga babitanga ku gahato cyangwa se babitanga babishaka
umudirekiteri w'ishuri uvuze ati ngira ntoza amahera y'amatora naho umubwira ati rega je barantase ku mushahara urumva deje umuntu baramukase ku mushahara muri promotion publique wundi yaza ati iharaho banatubwira ngo abadirekiteri bajye bakavuga ati ari nka abantu bamwe bamusanga bashaka kurenza nkuba hagira habe nka misi bandikamo umuntu ngo banza muri kuri ya liste ko yanditse ko cyane bahagukumira cyangwa bakagira mutu gatusanga rero ni ibintu biremereye bagasanga kwita kuri nk'umwasi w'igihugu kandi abari kwa bigira icyo bagire ni ku giti cyabo baraduka mugayo cyita kibabaza nuko ngwe gugo hejuru nawo baca birabira hirya wanumva we wakase ku mushahara ugiye ukazira gutoja yandi ugiye muri quartier ubwo utwara mu quartier n'abatabwa ngo nani ntegeza kwerekana ngo nimuzana amahera y'amatora abana bawe batangira amahera y'amatora biga mu mashuri none muzotanga kangahe deja ni byinshi de
urwo rugero utanze ahanini n'urwo abakozi yaba ba leta cyangwa se abakozi bahembwa umushahara ku baturage bo hasi ho bimeze gute
none turi bazi ko ndakubwira nyine umuturage wo hanze aragenda kakwa ha ukagomba ngo ku mutumba aratanze yagenda ku isoko kadumva abadandaza baraje baravuga bati ngo muri no soko ngo bavuze ko n'osora gutera amatora ukwiwe bitara bataraje bya bindi byanditse hari umuntu ucaza akavuga ati dusabye ko mutereraya naho abaranditse ko umuntu azotera nk'ibihumbi bisanga bitanu ubundi agasaza ngo twe tubasize ko muterera ibihumbi icumi cyangwa mirongo ibiri hamwe urumva n'ibintu usanga biri bisiho birakogwa ukuntu ku buryo nabo kwikika mu kiza bashobora no gusanga babishyizemo n'ubusima kuko uyata yata uko abyumva urumva nta n'uzo muko nka bati washikanya angahe ubwo burenganzira abantu rero bagira nibwo twe tutumva natwagwa bafite abarongoye amategeko ashobora kuba ahariye abivuga mugabo siko atakwari kutamenya amategeko canke kuvuga ati turayazi mugabo dushaka kwikika mu kiza nibyo rero biruhije
hari uwatwandikiye avuga ko abanenga ibyo bintu ari abarwanya leta cyangwa se abatifuriza leta kugira ku byo igeraho bakavuga ko babikora ku bushake bwabo kandi babikora
oya si byo ubushake bwabo hari ahantu mbere ntitubikurikirana none ntifate uko turabiraba hari umuntu yoza ngo ku bushake gutanga ngo gutera amafaranga y'amatora inshuro zitanu zitandatu oya barabishyiramo nyine agahata abantu nyine bagabwira banakibiki binyarutse bigire ni nacyo mbere atari na cyiza ahubwo gusa icyo baje ni uko aba babikora usanga hejuru n'abatari ko barabaha amaromarike ngo bashobore kubahana sino bitunganyiriza amatora nta muntu ashobora kubyanga twe twita ko ari na defense de souverinete defense zo suverenite no kuba kwari defense nyene ngombwa itegereza kuba na prioritaire muri budget naho vuguti aya nakubuga ati basi ndagize prioritaire muri budget hanyuma uzoshaka gutera cyangwa gute bigakurikizwa mu mategeko iriga amateka bayanditse nico tuvugira kandi urya yandika abazi impamvu yavuze yuko par exemple ni kwari kimwe visa shingira bwa yuko ubwo buryo burekuye bundi ari giye aba habaye katastrofe na kire nuko ko tabizi none baza ati ivyo ni ibintu bifite bitakeguye mugaba amahera y'amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri agira bibi none se mbega nitwaheza amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri nuko ko ibihumbi na bibiri na mirongo ibiri narimo bashasura agatamura ngo nimutangure gutera amahera y'amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu nimba atari ibihumbi na mirongo ibiri nini
kuri telefoni dufite na Reverie wiriwe
mu ntaraze ibyo mu Burundi urashoza amashikanwa embo nayo uko ari ubusumba barimo barakorera abanyagihugu gutera abanyagihugu na barakenye
ushatse cyose bavuze ukagitera wewe wumva ubishatse nta kibazo kikirimwo kuko ndabivuye ku mutima wawe ntaho ntangorane biza kuba bikuya twabivuze bigiyemo agahato nk'idusanga abantu ariko baratangira abantu ngo ntibaje mu masoko n'ahandi ariko icyo mbona gihambaye n'ubwo cyavuga ati by'amashikanwa navyo mu bashikanira abategetsi canke ni navyo nyene biratinda bigafata isura mu gihe usanga bajya abategetsi bo hasi bariko baragahubwira abantu ngo zanaza n'abaja ku ngo ngo zanatugira tugura ibi tugira tugura ibi tugira tugura ibi tugira tugura ibi ntumenye n'icyo kintu n'aya mahera babivuze nyene bingana byose bigiye mu nzi ni ukuvuga uwo muco vraiment wari ukwiye guhinduka cyane twari dukwiye kwikubita agace tugahinduka uwo muco uri kuraza ndetse ho mu bihugu biri kubera natera n'imbere noneho kandi noneho binazwi mu bisanzwe nta kado umutegetsi nta kado ku bategetsi ziba mu bisanzwe nta kado ku bategetsi ziba biranaburijwe cyane kirazira neza kikazirizwa ahandi umutegetsi wa leta mandate republique kuvuga ngo rikaronka amakado y'abantu kirazira kikaziririzwa mu bisanzwe kuko amakado y'abantu ashobora kumutuma muri ibi ikenshi aho bikunda guca bibonekera n'ibintu abantu baca bari abantu nk'amakosa baba barakoze ugasanga kugira bayafukire cyangwa ati reka ni naterera ibikumbure nzopfukira ibintu no banaronoye ko natanga ibintu byo kwitondera cyane ibi bintu ubwa mbere ho ku busima bishobora kuza ugasanga abantu baza gutanga amantuze ayo mashika cyangwa amakado babanje kwikikamukiza mu Burundi tubita kwikikamukiza nk'ubu ugasanga urongoye ishyirahamwe ko ndongoye ishyirahamwe ko basabye ngo duterere hariya hanyu bakaba bavuze ko nyina nterere miliyoni zitanu reka nterere zitanu mugabo nanjye ntwaye zitanu agasohoka cumi kutanga izo zitanu rero bagiye uzihaye basanzwe bafite wa muntu niwe nicyo gituma abantu bakira amakadi y'abanyagihugu abategetsi cyangwa n'ibiki n'ibindi dukwiye kwitondera cyane kuko ababitanga bafite inyungu nyinshi ku mbere zitandukanye uba wuguriye ibintu umuntu atazi bishobora gusubiza inyuma y'igihe turetse rero n'abaca bashaka gukandamiza abanyagihugu kugira abaca amanota ngo baca amanota uba wuguriye ibintu byinshi njyewe ndi musaneri kanaka kugira uwo mutegetsi wadushiriye ayo makado nyine aba nagize byinshi adunshimira ugaca usanga wibagiye yuko ukumbure mu kugira ashikire ibyo bintu yabanje kugenda hari arakandamiza ati zana wagasaberekana ati ngaha nashikanye
bakunze ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka tubibutse ko site yacu interineti mushobora kuronka ko iki kiganiro mwumvise ku bwinshi bwacu kirekire cy'isaha ni www.radioyacu.voa.com n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi murashobora kuyaronka kuri site yacu interineti Facebook yacu na Twitter yacu adrese ni VOA Radio yacu ndashimira rero bamfashije mu buhinga bw'ivyuma Fatuma Kalalali Masi n'abandi mu buhinga bw'ivyuma badufashije kwegeranya ibiganiro vyo kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye